mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu z'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe gwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahazwe. Eja ubukera u Rwanda ruratangura guharura abanyagihugu barubamwo uko bangana no kurimbura uko babayeho.
Twarateguye neza ubu bahubwo ibarura twaritangiye, turimo turabarura ingo, twazitangiye ku itariki ya 10, tuzarangiza ku itariki ya 14 z'uku kwezi.
Uyu ni Yusuf Murangwa, umuyobozi mukuru w'ikigo kijeje gutororokanya ibiharuro mu gihugu cy'u Rwanda. Muyagezweho ijya nino ku isi abarenga 40 bahitanywe n'isanganya y'umuriro yadutse mu isengero muri Misiri, ugutana mu mitwe hagati y'Uburusiya na Ukraine mu cungararo ya di uruganda rwa nuclear muri Ukraine kurabandanya. Ido ni diano makuru yose ni mukanyi sase mwe hafi ya maradio yanyu. Amakuru ya tutu ya here kuyagezweho ijya nino ku isi. Muri Misiri aho abategetsi bico gihugu batangaza ko abantu barenga 40 baguye mu isanganya ry'umuriro ryadutse mu isengero ry'abakopte riri ku murwa mukuru Caire. Ababa ba 15 bakaba bakomerekeje n'uyo muriro. N'igihe umuriro waduka abari mu isengero bagera ku 5000 nk'uko abategetsi ba Misiri babandanya kubivuga. Iturokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru rivuga ko benshi mu bahitanywe n'uyo muriro ari abana. Kurundi ruhande ariko itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP rivuga ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Misiri bwavuze ko abahitanywe n'umuriro uno wa munga ari 55. Amatohoza yo kwemeza icateye uwo muriro aze yamaze gutangura ni mu gihe ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu busigura ko bwikeka ko umuriro uno wa mungu wabatewe n'icuma cyo gukanyisha inzu kiri ku igorofa ya kabiri. Muri Ukraine gutana mu mitwe hagati y'ingabo z'ico gihugu n'iz'Uburusiya mu icungararo y'uruganda rwa nuclear rwitwa Zaporizhia kurabandanya. Ukraine yagirije Uburusiya ko bubandanya kugaba urutavana ko ibitero vya rokete kuri urwo ruganda, yongera higabisha ko ivyo bitero bishobora gutuma haba insanganya rikomeye ry'ubumara bwa nuclear. President wa Ukraine yabwiye Uburusiya ko ingabo ziwe ziteze guhigura n'ingabo z'Uburusiya, yemeza ko ziriko zigaba ibitero mu ngararo y'uruganda rwa Zaporizhia. Kurundi ruhande ariko Rusiya ahubwo uvuga ko Ukraine ariyo irasa iri mu micungararo y'urwo ruganda. Urusiya muribuka ko bwigaruriye urwo ruganda rwa nuclear mu kwezi kwa gatatu haheze iminsi mike cyane butanguye gutera Ukraine. Abahinga mu by'ubumara n'ibigwanisho ruhonyanganda ku mugabane wa Buraya bagabishije ko ibitero mu micungararo y'uruganda rwa Zaporizhia bidahagaze maguru masha hashobora kuba akaga isi itazokwitura. Ishamwe mpuzamakungu ONU rikaba ryasavye guhabwa uruhusha vyihuta kugira ngo rishobore gushika hari urwo ruganda kuraba uko ibintu bimeze. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Aha muri Amerika hari umugwi w'abashinga amateka n'abakenguza amateka batanu ba kino gihugu bari kubagendera Taiwan. Abashinga amateka n'abakenguza amateka barongowe na Senator Ed Markey, umusenator w'umudemokrate wo muri leta ya Massachusetts. Bakaba bazomara iminsi ibiri muri Taiwan aho bazohura n'abategetsi b'ico gihugu bakaganira ku vy'imigenderanire ya Amerika na Taiwan. Umutekano mu karere Taiwan ibarizwamo ivyo guhanahana ibidandazwa n'ibindi bibazo birimo icuka kibi hagati y'Ubushinwa na Taiwan. Abashinga amateka n'abakenguza amateka ba Amerika bagendeye Taiwan inyuma y'inzwi hafi zibiri. Umukuru n'amashinga amateka ya Amerika na Nancy Pelosi agendeye ico gihugu. Ubushinwa bwari bwagabishije buvuga ko hakaramuka hari umutegetsi wa Amerika agendeye Taiwan buzokwihora. Mu bikorwa bwakoze bwerekana ko bwababaje n'urugendo rwa Madame Pelosi muri Taiwan harimo gutera misile no kurungika indege z'intambara mu kirere cyo mu micungararo ya Taiwan. Icuka kibi kiri hagati y'Ubushinwa na Taiwan kimaze imyaka myinshi kikaba gitegwa ahanini n'Ubushinwa bwemeza ko Taiwan ibwegukira gutyo ugasanga itarikwiye kugirana ubucuti ubwo ari bwo bwose na leta zo mu mahanga ni mu gihe Taiwan yo yemeza ko ari igihugu cikwije kibwirizwa kugenzura ivyacu ubushinwa butarinze kwijamwo. Ano makuru yose ageze wigenino ku isi muheje kumva na yandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mukarere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Heja hubukera ico gihugu kiratangura kugira rusansuma yo kumenya abanyagihugu bakibamwo congere kirimbura imibereho yabo. Ibivuye muri rusansuma izokwerekana abanyarwanda ba mu Rwanda no mu mahanga uko bangana, leta nivyo izohera ko mu kugena imigambi itandukanye igenera abanyagihugu. Rusansuma igiye gukorwa mu Rwanda higira iya gatanu ya mbere yabaye mu 1978. Mugenzi wacu Team Ishimwe yavuganye na Yusuf Murangwa, umuyobozi mukuru w'ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro mu Rwanda, atangura mubwira aho iki gikorwa kigeze.
Twarateguye neza ubu ahubwo ibarura twaritangiye, turimo turabarura ingo, twazitangiye ku itariki ya 10, tuzarangiza ku itariki ya 14 z'uku kwezi. Nyuma yaho turuhuka umunsi umwe, hanyuma dutangira ibarura ku itariki ya 16, turangize ku itariki ya 30.
Ubundi ibarura nk'iringiri rigamije iki?
Rigamije kumenya umubare w'abatuye mu Rwanda, ariko n'abanyarwanda batuye hanze nabo tuzababarura uko bishoboka kugira ngo rikoreshwe mu igenamigambi.
Ubwo ni ukuvuga ko abanyarwanda baba hanze, iyo babaruwe bari hanze bakongerwa kuba mu gihugu, biba bishatse kuvuga iki?
Ubundi ibihugu biteganyiriza abanyarwanda cyangwa abenegihugu baba mu bihugu byabo, ariko n'abahanze nabo barabateganyiriza. Hari akazi kenshi za ambasade zikorana n'abanyarwanda baba hanze, birumvikana kugira ngo babateganyirize ze serivisi neza, kubamenya yaba ari byiza. Ariko nabo abenshi rimwe na rimwe bajya basura n'igihugu, nabyo birafasha.
Ubwo niba numva neza, nk'ibihugu wenda harimo abanyarwanda baba hanze ariko u Rwanda rudafitemo ambasade, icyo gihe bigenda gute?
Icyo nabwo ari ikibazo, kubera ko cyane cyane ku banyarwanda baba mahanga tuzakoresha ikoranabuhanga applications, ntabwo ari ngombwa ko bagera kuri ambasade cyangwa ambasade bageraho. Neza fomu bashobora kuzuza kuri internet zoroshye, kuburyo nta kibazo byabateje.
Bivuze ko bashobora no kubikorera mu ngo aho batuye?
Mu ngo zabo nta kibazo.
None izo application rero bazazibona gute?
Dufite contact tunyuramo na za community zindi z'abanyarwanda baba hanze basanzwe bakorana nabo, nibo bazabona izo contacts.
U Rwanda ruba rutuwe n'abantu b'abanyamahanga bahatuye bafite adresse niko nabyita, abo nabo barabarurwa?
Nabo bose barabarurwa, kubera ko leta nabo igomba kubamenya kugira ngo nabo ibagenereza serivisi.
Mwibarura nk'iri ngiri yo mukora, ari imbogamizi zikunze kuba wenda zaboneka? Imbogamizi zishobora kuboneka mwibarura nk'iri ngiri zihe?
Iyo byateguwe neza nta mbogamizi ziba zihari. Kugeza ubu ngubu nta mbogamizi turimo kubona, biragenda neza.
Ibarura riba mu gihe kingana gute ugereranije?
Tubikora rimwe mu myaka icumi. Kubikora rimwe mu myaka icumi nibyo bikenewe, ariko bitabujije ko hagati aho dukora andi mabarura menshi yunganira indi barura.
Ntabwo hajya habaho kwibeshya ngo usange wenda hari ahantu imibare yagiye gusana?
Ibyo ntabwo tubyita kwibeshya. Hagati y'iyo myaka cumi tugenda duteganya icyo twita projections. Rero iyo tuvuze ko ari miliyoni nka 12, tugasanga ari miliyoni nka 12 n'ibihumbi 50, ntabwo ari ukwibeshya, ni update, nuko updatinga gusa tugakomeza.
Murangwa Yusuf, umuyobozi w'ibiro by'ibarurishamibare mu Rwanda, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Urundi nabwo buzokora rusansuma yabwo mwaka uza. Mu mpera z'ukwezi kw'indwi, bamwe mu bahinga barimwo abo mu kigo kijeje gutororokanya ibiharuro Istebu, abo mu bushikiranganje butandukanye, ibigo vya ONU bitandukanye, n'abari mu mashirahamwe yigenga, barahuye barabira hamwe ingingo nyamukuru zizoja muri rusansuma yo mu mwaka uza. Ibindi kuri no nkuru, reka tubaze mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Umuyobozi mukuru wa Istebu Nicolas Ndayishimiye yavuze ko iyi rusansuma ifite akabirya bitewe n'uko ari inshuro ya mbere izo bitunganijwe, iraba igatororokanya ibiharuro ku bijanye n'igurirana ry'abanyagihugu, uburimyi n'ubworozi, mu gihe izindi zose zaba zisunga gusa igurirana ry'abantu. Uyu muyobozi yasiguriye abamenyeshamakuru bari Bujumbura ko izofasha mu gutegura imigambi iteza imbere Abarundi.
Rusansuma izotuma turonka ibiharuro bigezweho, kubera ibiharuro byavuye muri rusansuma ya mu mwaka wa 2000 munani no vuga ko bizabyarataye tuzoranga ibiharuro bigezweho n'ibindi biharuro bifasha mu kugira ngo abafata ingingo cyangwa abategura imigambi iterambere mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu bakoresha rero sansuma nayizanya kabijya nuko icyishyiramo ibijanye n'uburimyi n'ubworozi kindi nuko tuzokoresha ubuhinga bwa none kugira ngo twerekane aho uburaro bw'abanyagihugu butumbereye inyubako zose zubatswe zifasha mu iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi aba ari amashuri amabarabara amavuriro n'ibindi y'abamahoteli
mu bisata by'uburimyi n'ubworozi bazosansuma bemeza ko bazobashimangira cyane ubona ko atagiharuro na kimwe cyo kwizerwa cyari kihari gishingiye kuri usansuma y'igihugu ngo ndayishimiye atwara ise babivuga
mu burimyi n'ubworozi tuzoraba ibitare bike ubwa mbere icyo tutezwa kuraba ni ukubanza kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi n'iki mbe borora ibiki barimo ibiki hanyuma ibyo biheze bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima hariho ibikoresho bigezweho cyane bakoresha za bikoresho bya kera hanyuma tuzajya dukora andi matohoza yimbitse mu bijyanye n'uburozi mu bijyanye n'uburimyi bw'imboga n'ibyamwa n'abatera ibiti borora inzuki
Richmond Yemoko aserukira ikigo cyawo ni cyitagurirana n'abantu fine bapa mu Burundi yashimye cyane integuro yemeza ko Burundi buri mu bihugu bike bimaze gutegura no gutunganya bene rusansuma ku mugabane wa Afrika asanga bizofasha ico gihugu kugera ku migambi y'iterambere y'ikinyejana
c'est une première au Burundi et je dirais c'est l'une des premières fois sur le continent il y a très peu de pays qui l'ont fait et donc c'est une opportunité pour le Burundi de démontrer
nakatabonetse mu Burundi kandi novuga ko biri hake cyane ku mugabane hari bihugu biri kurusha ibya Afrika bimaze kubikora nakaryo ku Burundi kukwerekana icyo bushoboye mu gutororokanya ibitigiri zigwirana ry'abantu no kubikoresha mu Burundi sinye wapa yarateye intego twigoro twose two kwegeranya ibitigiri na rusanzu mazose zo muri kahise mugabo birakenewe cyane ko haba ukumenyekanisha kurusha iza muri za rusansuma rimwe mu byo sinye wapa ijejwe harimo gufasha ibihugu gukoresha ibiharuro ifatiye kwigurirana ry'abantu mu gutunganya za
dans la formulation des politiques et des programmes visant à réduire la pauvreté.
Nicolas Chimonde atangaje anashimangira ko yavuze mu izina ry'ibisata byawo ni byose. Imwe muri iyo migambi leta ya Burundi yaramaze kuyimenyekanisha nuko kuva mu 2025 ata muryango n'umwe worenza abana batatu muganga atandi ku mana umushinganje w'amagara y'abantu yabitangaje kwa 11 ku kwezi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gwirana ry'abantu
leta ya Burundi iraje gushinga nuko abene gihugu bogira amagara meza gutandukanya imbyaro no kubyara bake ni inkomoko y'amagara meza nico gituma duhamagariye abene gihugu kugabanya imbyaro kugira dushikire ryahangira ry'igihugu cacu cyuko mu mwaka wa 2025 atamuvyeyi yorenza abana batatu inacho gituma tugire dutangure umugambi wo gukorana n'inzego zose z'igihugu abitorewe n'abene gihugu abaremesha kiyago abarongo y'amashengero twese tuzuzanye kugira duhimirize abubatse biciye mu mategeko ngo bavyare abo bashobora kurera mu gukoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero butangwa kwa muganga canke uburyo kama
ibitekerezo bitangwa nabo ni vyerekana ko abarundi bari hagati mu gihugu bangana na 12,251,651 n'amajana 6,556 ibice 13.18% kw'ijana baba mu bisagara Burundi bwa burimo ibice ubusa n'uduce 15% vy'abantu ba mu isi yose ubu baba hafi imiliyari 8 mu mwaka wa 2011 n'ihisi yuzuza imiliyari 7 y'abayibamwo uniteganya ko mu 2050 abayituye bazoba bagera ku miliyari 9 kandi ico gihe nyene ibice 36% vy'abantu bakazo baba mu bisagara eroje buri kaneza iru ya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz ibihumbi 11 808 na 35.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u Burundi. Havugwa ikibazo cyo kutitaho bishemeye abarwayi bo mu bitaro byitiriwe umugano wa Ludoviko Rwagasore. Uretse kwitabwaho neza, abanyagihugu banavuga ko isuku y'ibyo bitaro atari kirenga. Murabyumva mu nkuru imenyesha makuru wacu ikigali mu Rwanda, Thierive Ndayishimiye.
Abagwariye muri ibyo bitaro bya Prince Louis Rwagasore bavuganye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika, batangura bashima uko bakigwa bagishika muri ibyo bitaro.
Nishikaga mu bitaro kubera na JNDMC ibyo mu ntango ntafite nakurikiranye neza, gusa maze gutora agahengwe bimwe mwe narashiye kubyibonera.
Yego, umuntu wese ashima kubyo aba yarabonye bamukoreye. Cewe ku ruhande kwiwanje ndashima kunyakira bagize byabaye byiza n'ukuri.
Barakwakira neza muri iri jansi, bakakwakira neza nyine bakakwitaho.
Naho bimeze gutyo kandi basigura ko umwitwarariko wa bamwe mu baganga bahakorera atari mwinshi cyane, kuko hari aho bakenera ababafasha bakababura. Uku niko babisigurira Ijwi rya Amerika.
Aho bijya kugoranira ni ngaha tumaze gushika mu bitanda, niho ushobora kurondera umuganga ari serumu izibye ugatanga umuganga ntiyihuse kuza. Isaha imwe amasaha abiri araheze. Iyo udafise uburyo bwawe ku mufuko ashobora kumarana na dejuru utari nk'umuntu agusinyira kugira ngo uronke iyo miti.
Ibitaro byitiriwe umugani wa Ludoviko Rwagasore ni bimwe mu bitaro bikomakomeye bya Leta biri mu gisagara hagati ca Bujumbura, byakira abagwaye benshi bava mu mihingo yose y'igihugu. Abagwariye muri ibyo bitaro ntibatinya kuvuga ko isuku ryaho ryatosekaye cyane. Ibyo bavuga ko bishobora gushira ubuzima bwabo mu kaga indwara zikongerekana. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika, umwe muri abo uku niko abivuga.
Hari isuku rike hano, abakozi ntibagikoropa neza ngo abagwayi baba ahantu hasa neza hamusa neza. Njye narabikinarabwiye umukuru wa rino vuriro, nta na kimwe cyahindutse kuko twari turi muri shiririje. Kandi muri shiririje ni ahantu h'ibikomere, hategereza kuba hari bien propre, haba mu matoilete, haba mu mashambure, ariko twaraba ahantu ugasanga haranuka.
Ibindi bibazo bagaragarije abakunzi b'Ijwi rya Amerika birimo icyo kutaronswa imiti ku bari mu bitaro, bagasaba ko bohabwa imiti bakishura mu nyuma nk'uko izindi serivisi zo kwa muganga zikogwa, na cyane cyane kuba baratanze amafaranga y'ingwati imbere y'uko binjizwa mu bitaro. Aha kandi banavuga ko indwara ya malaria ishobora gusindikaza abagwariye muri ibyo bitaro, kuko batagihabwa imisegetera irimo umuti wirukana imibu. Bagasaba ko indongozi z'ibyo bitaro zogira ico zikoze.
Hari uje kwivuza hano baraguha umusegetera w'intuzenya w'ibitaro, kuko si bose bashoboye kuza bafise umusegetera. Rero no ngaha kandi udafise cyiza ni umusegetera, nta musegetera baguha. Urashobora kuza kwivuza ukivuza infection ukatahana marari.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone n'urwego abagwayi bavugiramo mu Burundi SEMABO, nabwo rwemeza ko inyifato y'abasanzwe bakira abagwayi kwa muganga atari nziza. Sylvain Habanabatize ajeje kumenyesha amakuru muri SEMABO Cadre d'Expression de Malade au Burundi kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Ubwo twaje kwa muganga ukabona ko agaza kumugwayi ko twavuga ko atoje jana kwicana, ariko arimo utumenye tukibona aho twavuga kwakirwa nabi byo gushaka kuraguriza umugwayi no kutamwereka aho yuje kwivuza. Rero umucama twavuga ko hariho ishaka ryo kwakira kumugwayi mu Burundi kubahirizwa, ariko turashabona abantu bamwe bamwe bakora ku bitaro bafise ingendo gahitse aho usanga batubahiriza agatera kumugwayi.
Sylvain Habanabatize abandanya asaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gufata mu minwe ibyo bibazo byose birangwa mu mavuriro. Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abarongoye ibitaro Prince Louis Rwagasore, ribabaza kuri ibyo bibazo bishikirizwa n'abagwariye muri ibyo bitaro. Muganga Bonite Habyarimana arongoye ibyo bitaro twagerageje kumurondera kuri telefone, adusubiza ko ari mu nama. Tumwandikiye ubutumwa bugufi, naho yishuye ku kibazo kijanye n'ibura ry'imiti ku baba mu bitaro. Yagize ati: "Mu bugenzuzi nakoze muri iyi minsi, nta bura ry'imiti kenyewe ku bagwariye mu bitaro rihari, kuko mu bubiko bwayo irahari. Naho ku bindi bibazo bijanye n'abaganga badakurikirana abagwayi neza, n'ikijanye n'imisegetera abagwayi bavuga ko batakisanga kwa muganga bikabasaba ko bayizanira, ibyo bibazo naco yabivuze ko mu butumwa bugufi yadusubije. Mu mwaka w'2020 harashizweho haranemezwa amategeko mashasha yerekeye uburenganzira bw'abagwayi n'abaganga mu gihugu hose, ariko gushika ubu narashigwa mu ngiro nk'uko urwego ruvugiramwo abagwayi SEMABO rwabitangarije Ijwi rya Amerika. Ayo mategeko akaba yari yaremejwe n'inzego zitandukanye muri leta y'Uburundi zirimo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu amashyirahamwe atandukanye haranira gateka kazi na muntu n'abayobozi b'ibitaro bitandukanye bibarizwa mu gihugu Semabu ikavuga ko kuba dashirwa mu ngiro bishobora gushira ubuzima bw'abagwaye mu kaga na cyane cyane kw'amategeko menshi mu yari yaratowe akanemezwa yarayo kurengera abitura ibitaro kugira ngo batunganirizwe neza Cherive ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Ijwi ry'Amerika tubandanirize ku gakino Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Combo Taxi
Mugiye gutega batwi Combo Taxi Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari
Mugomba mwumvirize Combo Taxi Taxi yo mu karere k'ibiyaga binini
Munenda kusikiliza Combo Taxi Taxi ya Grand Lac
Kanuko sendi kumva kare gukorosha amakanyoye.
Lekaristian, Combo Taxi nirashika.
Ahubwo kare bumada uraho neza.
Ushobora kunyishutanye kere iki radio. Ya imavuta y'imoteri uvuze kumva ki. Iki radio ntunyegere. We igitege cyane ntwa kirata.
Babaye rwose.
Iki radio.
Naho Combo Taxi ni ingi ni nayo igiye kugenda. Nako sanzara kanu ndimo gutunganya muri moteri. Aho binjira rwose wewe wicayemo imbere.
Ngo kantu uri kurakoramo muri moteri.
Yego.
Wewe
ndio
umunyamuhumu ariko
mazibazo
cyo kari bubone gira kwerera honyene chauffeur w'itaxi nyene ari hehe
singose
jambo mama
jambo sho
karibu ikala pa mbele tu njo kwa bia uko kahewa karibu mamangu karibu sana
ahugo sho
abe
za kugende gute ngo ushobore kureka umunyamuhumu akore ku modoka yawe ibindi biki
mama Maki itiza kwa kia mzuru kazengurusha kwa lulimi yako mara sawa mbele ya kusema.
Mwiki, jinsi na vizumu, urashukura pizza ila babani. Jini waza kutabati.
Mama na manisha rini ya kusema siya babatu, batu gani?
Zawanya muhumbu, babani ndiko zabuga ni bani. Mwizi yuko ni mura kima. Huu nini mitima yao. Izi idravura umenga ni mizi.
Mwela.
Mwuzu yemo ubuhoma nukule henda kurahiki. Mwanda kaya ugasanga ilachako me.
Kuma daibiani ni chini mkufuka.
Mwiki, mwibaza ngo je ndagutinya abanyamuhumuru je sindabatinye ndashora no kubivugira hejuru
bon okay hakuna shida tuingie simu taxi komso tutayongela natuko tunaenda si ndio ma
jewe ninjira muri taxi
ariko se chauffeur niba ndashaka kugendura mushira makungufu
aba basitirize ngo naba mekanisiye bimuhumuru bashobora gukora mu hotel je ngasubira kwinjiramo ndi bishoboka ni bishoboka kwanza ndiko ndatumwanya ndi kumvugana na mwebwe so uje ari hehe
nani
mvuganye ne patron wa Combo Taxi ari Ariko dufitaniye program. Ibiri dufitaniye yo kuntwarira ibintu abivane rusangi yabizana ibugo n'ibyacamwa. Ya mwe ntuzo suya no kunyegera. Aho ngo mudaza murambo na mukubisa isaro tuguta.
Ha. Patron, baklia watu washa maliza ingia. Kama mere hata enda, basi mi naenda kae ya boho hii.
Okay. Ah. Kanda wana vyo sibili kumurongo neza na hindi na mabuta mutere yume gushira mufuru tanka. Lero kwa uzo wagenda wichereza wajenzi. Kanu ya luku mpakuzo kumejisha.
Ndiyo patron.
Ye grogozi.
Nani la shu?
Abe.
Wewe, uyumunya muhumu, aguha matege kuhumu. Kanu hayumbu kayeme.
Aki madam, mina kwenye uruma sana. Na ile yako mbayo ushachaku watu wa muhumuru. Nini? Mbo, kia kwanza mina fure kutambulisha ku patro wangu, njo patro wangu yu.
Ngo?
Ushachakufuka
yuko. Uyu.
Madam, ni ichi imaku kumenye pe.
Sawa mama, bon chance. Patro mina enu.
Yako yego.
Mana yanjibyo nakoze nibiki yo mukuru mbabarira jewe ndasaza imbabazi ndashize n'inkoro hazi
ni madana nabyumvise rwose ko turi bafeke bimuhumura nyine nta kintu nagufasha rwose
cyo
mbabarira pe
mubisanzwe sivyo nashaka kuvuga
ukabashaka kuvuga iki rero
gashaho n'ubutagere bw'umuntu arate bakadedemba nta bakivuga
none se bada uracyashaka gukora n'abantu bafeke bimuhumura koko
yo mvibaje Hama vyo pa kubera ivyo navyuze. Nukuri nje no bango bike kwa rudu.
Ngwije ki?
Mugabo, ngiye nizi kintu kimwe. Sinzo pa subiriye no munsi warimwe gucira imanza abantu ngo nikubera mamuko yabo.
binshikiye nanje bakampora mamuko yanje nazi ko byombabaza
aba nabyo ni byiza kugira isomo umuntu akuramo okay madam ngira twivuganire bya business yacu
yo nukuvuga kumbabari cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac
combo taxi Nyuburi wakatana tunaburi kiumwe rukwara saa kumine vini ya maku miyabili zumogoroba.
Kwenye radio, Voix d'Amérique.
Akawe nunga duche du sozura makuni vigane utukatua fiti ya mika nukanya dushimira wagi zuruhara bose ngobitegulu kwezongere wa shikire kuri mikroma likumena jwe diane ni nahazwe vigano na makuru vionu wa mungu vzegira ni jwe nana diataha tukwemi kuzina gia wagenzuwa chotubike wa nitu ufuliza kuanda nyamura ni kwa mzungu mimo vyose na huta
Agataro kaburaga kaboneke beshi kuri ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwaye mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi.